ubwo buryo bwatanzwe ni banki ya Afrika ijejwe iterambere bwemejwe n'urwego nshingwantwaro rw'iyo banki ya Abidjan mu gihugu cya Cote d'Ivoire. N'amafaranga azotuma igice cya kabiri cy'inzira ya gari ya moshi imaze gutangura kubakwa kuva mu gihugu cya Tanzania gushika muri Congo iciye mu Burundi kibandanya. Umusesenguzi mu by'ubutunzi akora nk'umuhinga yigenga Bien yo gusenga yaganiriye n'Ijwi ry'Amerika ari Bujumbura abona ko u Burundi buzohungukira byinshi cyane cyane mu byerekeye urudandazwa.
Ni ikintu cyiza rwose kuko iryo barabara ry'indara rizofasha mu kubarusha urudandazwa. Kuva ku kivuko cy'i Dar es Salaam hasanzwe haca ibice hafi 80 by'ibidandazwa cyinjira mu gihugu cy'u Burundi, hariho ibirometero 300. Ibyo birometero 300 iyo babwiye n'imodokari barateba cyane mu nzira, ugasanga ibidandazwa bidushikiye bitevye. Tumaze kuronka rero iryo barabara ry'indarayi, gushora hanze canke gusumira hanze ibidandazwa biza mu gihugu bizonyaruka.
Hategekanijwe ko hazokubakwa ibirometero birenga 650 bihuza ibyo bihugu bibiri mu bice bitatu kuva mu karere ka Tabora, Kigoma, Uvinza, Maragarazi gushika Imusongati mu ntara ya Rutana mu Burundi ahacukurwa ubutare bwa nickel. Uwo musesenguzi mu by'ubutunzi avuga ko n'icyo gisata kizatorera koyokwe hatibagiwe inzira yo kuzana ibitoro mu gihugu.
Ikigira kabiri nuko iryo barabara idodufasha gushora ubutare bwa nikere buzokwimbwa Imusongati hamwe n'ubundi butare busa igihugu gisanzwe gishise kandi cizigiyemwo amafaranga menshi. Ikigira gatatu iryo barabara ry'indarayi rizofasha ko ibidandazwa bidushikira bizimbutse. U Burundi busanzwe buhomba imiliyoni zishika 70, miliyoni 70 z'amadolari y'Abanyamerika biciye mu kunguruza ibidandazwa kubera yuko tudafise iryo barabara ry'indarayi. Rero mu gihe bizoba vyakunze ko turonka ingene tuzana ico gitoro biciye mu ibarabara ry'indarayi, bizoca biva mu mwanya muto, gutyo ntihaze harabaho ibi vyuko mu gihugu hahera indwi hagahera indwi zibiri ata gitoro turiko turaronka neza.
Iyo nzira izohuzwa n'ikivuko cya Dar es Salaam kiri ku ibahari ya Indiano ku murwa mukuru w'ubutunzi muri Tanzania. U Burundi buzohabwa ingabire yarenga $98 million z'amadolari ya Amerika na yarenga $278 million y'amarundi akwiranye n'ibirometero 84. Uwundi muhinga yigenga mu by'ubutunzi n'iterambere akorana n'ibigo by'ubushakashatsi mu by'ubutunzi Andre Nikwigize wewe yabwiye Ijwi ry'Amerika ko u Burundi budashobora guhabwa imfashanyo canke ingurane nk'ibindi bihugu, ahubwo ko buhabwa ingabire ntoya kubera igisata c'intwari bereye kitubahirizwa mu gihugu. Ivyo bigatuma amashirahamwe n'amabanki mpuzamakungu atizera ico gihugu. Kubwo muhinga yigisha no muri za kaminuza u Burundi bwari kuronka menshi iyaba byitunganije neza. Ni mu gihe igihugu cya Tanzania cahawe hafi $600,000 z'amadolari ya Amerika y'ingurane ahuriranye n'ibirometero birenga 560. Naho biruko umushikiranganji w'imigenderanire y'u Burundi n'amakungu Albert Shingiro co kimwe na mugenzi we ajeje inyubako ibikorwa bya leta n'uburaro Dieudonne Dukundane barashima iyo mfashanyo sangiwe n'ibihugu bibiri bubicishije ku rubuga rwa X rwahoze rwitwa Twitter. Ubwo bushikiranganji uko ari bubiri bwatangaje ko bushimikijwe n'iyo ntambwe y'ibanki ya Afrika ijejwe iterambere hamwe n'abagize ico bakora bose kugira ngo ubwo buryo buboneke. Bemeza ko biri mu murongo w'iterambere ry'igihugu n'akarere. Uwo mugambi uzoherahezwa utwaye arenga $3 million z'amadolari ya Amerika. Uburyo busigaye kuboneka n'ubwo kubandanya iryo barabara ry'indaragi kuva Imusongati guca Gitega no mu Cibitoke gushika ku mupaka w'u Burundi na Congo ibuvira mu buseruko bw'ico gihugu. Yamara ibanki ya Afrika ijejwe iterambere irizeza ko uwo mugambi uzoronswa uburyo bukwiye. Bitegekanijwe ko iryo barabara ry'indaragi rizotangura kuba nyabagendwa mu myaka 10 iri imbere. Pierre Clavier Niyonkuru ku bw'Ijwi ry'Amerika.